imwumva ni radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutse mugenzi wacu ari isi bigira imana dushize makuru yo hijya no hino ku isi
urakoze Fidel tuyahere mu yavugwa muri Afrika wahoze ari president wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo azotahuka mu gihugu cy'amavukiro ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu nyuma y'imyaka 10 yaramaze ari hanze y'igihugu byashikijwe na Asoa Adu umunyamabanga mukuru umugambwe Front Populaire Ivoirien FPI umugambwe wa Gbagbo nyuma kandi yaho yejejwe na CPI kubyaha byo guhotera ikiremwa muntu mu ntambara hagati ya bene gihugu yabaye nyuma y'amatora yo mu myaka y'2010 n'2011 mu kwezi kwa kane sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yemeje ko Gbagbo n'uwahoze ari hafi yiwe Charles Blegoudé bejejwe umusirikare aramutswa ubutegetsi muri Mali Colonel Assimi Goita yaratahutse mu gihugu ejo ku munsi wa mbere avuye muri Ghana inyuma yaha bakuru b'ibihugu byo muri CEDEAO biyamirije ico bise kudeta igira kabiri muri Mali bamusabye kugena umushikiranganji wa mbere mushasha ariko birinda gufatira ibihano ico gihugu munama y'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Ghana ku munsi w'Imana iryo bihugu 15 byo mu burengero bwa Afrika byarakumiriye Mali muri uwo muryango byongera bisaba ishingwa rya leta nshasha itavangura Goita mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze yagiye imbere abasirikare bakuye ku butegetsi president atowe Ibrahim Boubacar Keita inyuma y'imigumuko ya banyagihugu bamwagiriza kurya ibiturire no kunanirwa guhasha iterabwoba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu ibigo bijejwe iperereza mu Bwongereza hamwe n'ibigo bijejwe umutekano ku mugabane wa Buraya byarifatanije na Leta Zunze za Amerika mu matohoza mashasha agamije kumenya neza amamuko y'umugera wa corona nkuko abategetsi b'izo mpande zibiri babivuze ikibanza ayo matohoza azoshimikira ko ni ikigo cyo mu Bushinwa kiri mu gisagara cya Wuhan gikora ubushakashatsi ku migera niho hakekwa kuba haraturutse uwo mugera umaze guhitana abantu bashika imiliyoni 4 ku isi abategetsi b'Ubwongereza bavuze jo ku munsi wa mbere ko bakeka ko uwo mugera watorotse ico kigo mundwi heze president wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yategetse ibigo vya Amerika gukora amatohoza yimbitse ku mamuko y'uwo mugera no gutanga ibizoyavamwo mu mezi atatu itegeko rya president Biden cyaje nyuma yaho iperereza rya Amerika rimenyeye amakuru yuko hari abashakashatsi batatu bo muri laboratoire ya Wuhan barwaye mu kwezi kw'11 2019 imbere y'uko umuntu wa mbere avugwa ko yanduye uwo mugera. Ubwongereza bwaratangaje ko ku munsi wa mbere umugambi wabwo wo kwihutisha gutwara abakozi b'Abanyafuganistani babukoreye hamwe n'imiryango yabo imbere y'uko inteko za Amerika na OTAN ziva muri Afghanistani. Ubwongereza buvuga ko abo bakozi babukorera benshi babafasha gusobanura ururimi. Abarenga 1,300 hamwe n'imiryango yabo baza bamaze gushikanwa mu Bwongereza abandi barenga 3,000 byitezwe ko batwagwa mu minsi ya vuba. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubwongereza Ben Wallace yavuze ko abo bahoze babakorera atankeka bazohigwa buhongo n'abatalibani hamwe n'indi mihari y'abarwanyi igwana leta mu gihe amakungu azova muri ico gihugu. Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu biri muri OTAN byamye biremerwa n'abaharanira agateka ka muntu basaba kwimurira ibyo bihumbi by'abakozi bakoranye mu gihe kingana n'ibinye 12 izo ntambara zimaze.
Arois Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru iyo hijya no hino ku isi. Ubu umupaka wa Gatumba uhuza u Burundi na Kongo ruguruye inyuma yaho wugariwe kubera ikiza cya COVID-19.
Nkuko twabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri saha zibiri yuko Abarundi bashobora kuja muri Kongo cyangwa abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba.
Uyo ni Tade Ndikumana umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rujejwe gutohoza ibyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko rwapfunze Aimable Karasira rumukurikirana ko ibyaha byo guhakana no guhishingiro genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Karasira yahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda, azwi cyane ku muhora wa YouTube atari umunwa mu kunebagura ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagiriwusa.
Amakuru yitabwa muri yombi rya bwana Aimable Karasira yemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB.
Aya makuru niyo
yego
kurikiranyaho icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe Abatutsi muri 1994 ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. N'ibyaha bihanwa n'ingingo ya gatanu ndetse n'iya karindwi y'itegeko ryerekeranye icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Bwana Murangira namubajije niba bidashobora gufatwa ukundi kumva warokotse genocide akurikiranyweho kuyihakana.
Itegeko ribuza umuntu wese guhakana genocide ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utararokotse genocide yakorewe Abatutsi. Umuntu wese rero wakora ibyo bikorwa byo guhakana genocide yabikurikiranwaho.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yanavuze ko Karasira ibyakurikiranyweho bikubiye mu biganiro yakunze gutanga ku miyoboro itandukanye ya YouTube.
Urugero natanga rwa vuba ni amagambo yavuze ku itariki ya 23 z'ukwa gatanu.
Yego.
Kuri televiziyo ikorera kuri murandasi YouTube yitwa Umurabyo TV. Yego. Yavuze ko genocide yakorewe Abatutsi itateguwe, ko yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida Habyarimana. Ayo magambo rero akaba agize ibikorwa bihanwa n'ingingo ya gatanu guhakana genocide, aho mu gika cy'iyo ngingo igika cya kane ivuga kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide itateguwe.
Kugeza ubu hari igifatwa nk'impuruza aho kuri interinete abantu basabye gushyira imikono kuri iyo mpuruza basaba inteko ishinga amategeko ku imitwe yombi n'izindi nzego zifite aho zihura n'amategeko gufata Karasira n'umunyamakuru wa Nyesi Nkusu w'Imana wa Umurabyo TV bagafungwa. Umuvugizi wa RIB yavuze ko mu gufata Karasira bitashingiye kuri iyo mpuruza. Nabajije umunyamakuru w'Imana Nkusu niba adatewe ubwoba n'iyo mpuruza.
Kugeza ngo n'umutegetsi urampamagara nta RIB irampamagara. Njyewe ndahonegereje kandi bamuhamagara nakwitaba njye nta bwoba bafite kuko njyewe mba ndi mu kazi kanjye kandi akazi ngakora nabanje kwisunga amategeko mbanza gusasira ibyo mvuga byose cyane ko urabizi kuri ndeka kuvuga ngo napfobye genocide ngengabitekerezo ntirwoye kuko njye naranabirezwe baho umwere mu rukiko rw'ikirenga nabaye umwere kuri icyo cyaha. Ntabwo rero njyewe mutagukora mpubutse kuko imyaka itanu nafunzwe ni myinshi amategeko navuye nabanje kuyiga cyane.
Ifatwa rya Karasira kuri bamwe mu barokotse genocide yakorewe Abatutsi ntiryumvikana. Madame Clarisse Kayisire Mukundene ari muri abo kandi akurikiranira hafi ibiganiro bya Karasira.
Njyewe nk'umucikacumu wa genocide yakorewe Abatutsi, icyo navuga ku ifatwa rya Karasira ni uko ntabyumva. Ntabwo bivuga ko hari umuntu uri hejuru y'amategeko. Impamvu ntabyumva ni ukubera icyaha aregwa. Murumva kuko Karasira yahakana ikintu cyishe umuryango we. Nakurikiye ibyo byavuze byose nabishyira ni nka opinion, donc ni ibintu umuntu yajyaho impaka akurikije ibyo avuga noneho akarebwa koko nimba yarahakanye genocide.
Mu bihe bitandukanye bwana Karasira yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imigenzereze mu butegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Ntanatinya gushimangira ko abarabarwanya b'Inkotanyi ari bo bamwiciye ababyeyi. Aha yari ku muyoboro wa YouTube.
Abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko nta rwabo mahimbi nkuru zitabayeho. Bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduwart wari interahamwe ukomeye, abandi bavuga ko ndi uwabucyana Martini wari uwa Sederi kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho kugira ngo ibibi bya FPR njya kuri uyu muryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo ari naryo abantu babona nkoresha cyane ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira.
Kuri Profeseri Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi wa politiki mpuzamahanga n'umutekano, asanga gufunga Karasira ari bwo buryo bwiza bwo gucecekesha buri wese washaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye.
Karasira ni ijwi ry'abatagira ijwi, ni ijwi ry'abacitse ku icumu n'abababaye bose ni umuntu uvugira abanyarwanda bose atarobanuye ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu muri urwo rwego afatwa nk'intwari ndetse agakurikirwa n'abantu benshi akaba afite n'abakunzi hirya no hino ku isi no mu Rwanda kumufata no kumufunga n'ubwo gucecekesha abavuga ukuri ku byo babonye cyangwa se ku byababayeho.
Mu mwaka ushize 2020 nibwo Kaminuza y'u Rwanda yirukanye Karasira ku mwanya wo kwigisha ikoranabuhanga bamurega imyitwarire idahwitse. Mu biganiro akunze kumvikanamo avuga ko yasabwaga n'inzego zitandukanye kuruca akarumira ntagaragaza amakosa y'ubutegetsi we akabyanga. Yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona, avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi. Afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro RIB yavuze ko yemeye kubazwa atunganiwe mu mategeko. Ahabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Congo uburuguruye. Abarundi bafata ingendo bajabuka uwo mupaka bazoriha amafaranga y'amarundi 15,000, abanyekongo nabo bishyura amadolari ya Amerika 30. Inkuru dushikirizwa na Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'umwaka urenga umupaka wa Gatumba wugaye kuri uno wa kabiri, abarundi n'abanyekongo bifuza kujabuka gurubibe baravyemerewe. Guhera saa 2 mu gatondo hazoba ari nyabagendwa nkuko byashikijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana.
Nkuko twabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri guhera saa 2 yuko abarundi bashobora kuja muri Congo canke abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba. Rero nkuko mubizi itegeza gupima abinjiye bose nkuko bisanzwe bikogwa ku bibuga c'indege. Rero mu gihugu twabonye yuko vyoba vyiza kubera babagiye canke abinjira nabo nyene bogira ico baterere kuko murazi yuko ipimo bigugwa amahera menshi. Rero twashitse ku ngingo yuko ari umuntu w'umunyamahanga yinjiye azoriha amafaranga idolari 30 kandi bose bazopimwa atanu bavuyemo ari umurundi nawe akariha amafaranga 15,000. Ivyo rero bikazoca biba niko bero cyo kimwe ni mugina.
Umwe mu banyagihugu baho mu Gatumba yaramenyereye kuja muri Congo imbebe zicuguruye amenyesha ko ayo mafaranga atabazo yakura. Ati leta nyabuna nibafashe ayo mafaranga agabanuke bitagenze uko. Imigenderanire ntizofi baye neza abarundi barihishwa ayo mafaranga abo muri Congo bobo bagasabwa mweshi kuruta.
Twebwe nk'abanyagihugu b'abarundi dutegezwa gutembera muri Congo nkuko byamye na kera. Ariko uvuze ngo uje gukurisha 15,000 ntiwojayo. Nkuko umukongomani hoho ntashobora kwiyumvira kuza kuko idolari 30 na mahera menshi cyane ashobora kuba avunje 180 cyangwa 190. Umva ko ni bya bindi nyene byo kuvuga ngo bahuma amaso abantu ngo imipaka iruguru yituguruye. Gembera nta migenderanire hari bo tuma bareka bakaguma bahugaye tukigumya nkuko twari twikumije. Bari bakwiye basi gushyira ku murundi kuri 5 ku mukongomani ku idolari basi 10 basi kubera bayitwa umunyamahanga. Ariko naho nyene uzanye ibyurumva ko ni ya maca kubiri kuko bavuze ngo umurundi ajaboke kuri 5 umukongomani aze ku idolari 10 n'ubundi urumva ko nawe abatotejwe ni nkuko ushobora kugerayo wafatwa ukabura umuntu akurengana bivanye nuko bagezi wacu tubacinyiza bagacavuga nabo tugezi wabo baducinyiza.
Blanco Bitakwila aserukira abadandaza bato bato bakora udandazwa ndengambibe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aranegura iyo ngendo yo gusaba amafaranga menshi abadandaza ataburyo bwinshi bafise bakabona ko iyo yugurugwa gyo mupaka atacyo rigiye kubamarira.
Les petits commerçants transfrontaliers de la RDC ne sont pas satisfaits de cette réouverture car
abadandaza bato bato ndengambibe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo nibanezejwe n'iyugurugwa ry'umupaka kuko babona ko bakumiriwe burundu mu rudandaza rwabo. Umudandaza muto muto akora akazi kiwe akoresheje umutahe muto. Kumusaba rero ko buri gihe aja butsura ubibe ariho amadolari 30 niho kumubuza umwuga wiwe. Icyo gituma gusabye leta y'u Burundi guhindura iyo ngingo mu ntumbero yo kubahiriza abadandaza ndengambibe Burundi na Congo. Umushikiranganji Tadendi Kumana yasavye abarundi kubandanya bikingira icyo kiza. Yamenyesheje ko naho hari agahengwe muri bino bihe ngo bidasigura ko icyo kiza araho caroye. Yaboneyeho no kwibutsa ko abashaka kwipimisha bakoresheje uburyo bwihuta ibikoresho bihari. Abakoresha ibipimo navyo vya PCR bagomba gufata ingendo canke bakaza mu gihugu. Yabamenyesheje ko iminsi yo kuguma mu kato igiye kugabanuka bakazoshikirizwa uko bigiye kuzogenda mu ndwiza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Murakoze Desire tukivuga ku Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwiza tunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu Burundi ku bwinshi ni mu rugendo rw'iminsi ibiri yatangwe ejo ku munsi wa mbere muri Kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi Eloge Wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi
Agishikaga mu gwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere President Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga yaciye aja mu gisagara ca Kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwiza tunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu
So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi our country is ready
urugendo nakaryo keza rero ko gutumira abagwiza tunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi igihugu cyacu kiriteguriye abagwiza tunga mvamahanga kandi twizera ko ubu ayico gihe nyacu cyubikora kurindira imyaka 2 cyangwa 3 bishobora kubacereza abagwiza tunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimye inyubako wa service amagara y'abantu amasoko ntanga ngugu butare n'agataka ubutwara abantu n'ibintu mu kera rugenda amabanki guhinga bwa none n'ibindi
banking ICT and others
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta sanswe ari kisumo n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoroni babongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufundi na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe
Your Excellency let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi
Nyakubahwa reka mfata aka kanya ko kubaho wasubiriye akaba n'icuti magara yacu President Pierre Nkurunziza ashengeye kandi dufasha aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi banyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifite kimazi hagati y'imirwi yacu muri twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigendanire hagati ya Kenya n'u Burundi sanswe imaze igihe kirekire uyu munsi ndi kumwe na President Ndayishimiye twashingiye ntaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufasha hagati yacu kwihuta kurusha hakaba harimo bisata by'uburimyi ubworozi uburozi serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi twanasinye kubijanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu
We also signed sports culture and heritage which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations
Niko Uhuru yemeje President Ndayishimiye agarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu byo Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia
With regard to peace and the security on the continent we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia Kenya and the Burundi troops are together
Kubyerekeye amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziko zikora ibikora inka kubwivyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isungereza ry'umurwe w'iterabwoba wa Shabab kugira ngo dutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome ibihugu bifite ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategereje kugishwa inama mu mugambi wari wose wo kugabanya inteko muri Somalia
must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia
Niko se barundi yashimangiye Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza
In this regard our two ministers responsible for trade and investment were directed to review
Muri ntumbera abashikiranganje baje gushora imari n'urucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukura inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishora imari bigendera hagati y'ibihugu byacu ibirimo ikoreshwa y'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no kucikora ko kubifungurwa mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira nk'umushitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu amadaraka kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri reka ngire nti Imana ihezagire Burundi Imana ihezagire Kenya Imana ihezagire Afrika y'ubuseruko maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ibyifuzo bya boka gihugu bacu
ndio tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu
niko president wa Kenya yasozereye president Evariste Ndayishimiye turetse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11 Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge kuri iyo nkuru ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu nani mpuzamakungu gwishinze kugwanya ibigwanisho bito bito vyatanguje indwi yahariwe kugwanya mabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha igikogwa gishitse mu gihe bene ivyo bigwanisho bimaze imisi vy'inkumbi mu bihugu nk'u Burundi, Rwanda, Republika ya Demokrasia ya Kongo n'ahandi mu karere. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'imva.
Mu bihugu bitatu vya karere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda no Burundi, abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiri aheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishyirahamwe MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo ni watwara iryo shyirahamwe rifite icicaro i Kampala mu Buganda.
Dutanze akarorero nko ku gihugu cy'u Burundi, igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye ku ibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muramvya, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwaza ngabo yo ku ipete rya koloneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi, tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari bakabandi barakomereka, bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza. Niko kwibagira rero ibindi bibazo nkamwe n'ivyo bibera mu gihugu cha Kongo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu cha Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yomuha uburenganzira bwo kugerageza igisasu cha misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga Aruberuto ibinyabuzima vyo muri ico kiyaga, abasanzwe bakoresha ayo mazi canke abegereye ico kiyaga nta ngaruka bibizogira.
Kuri uyu wa mbere, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA, International Action Network on Small Arms, wishinze kugwanya ibigwanisho bito bito, batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD ijisho ry'ayo mashyirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini ribona ko urwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu.
Duhereye ku madini, amashirahamwe, amareta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshyirahamwe inguvu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye.
Akane nako kamo kishyirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza ko ku mwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga 500,000 cyane cyane mu bihugu birimo uruhagarara. Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi. Abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho byose, ndetse umusirikare, umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarore. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tugushimire Claver. Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirata, zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cyazo kuko zirambiwe no kurindira. Inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Twahere mu kwezi k'umunani batangira kuyandikisha dosa gutaha umwaka uhetse. Kadisinya mu kwezi kwa cumi nubu ntituratah kugeza n'iyi saha tumaze gupfira ibihumbi cyenda kandi aho bose baramaze gusinya kugeza n'iyi saha bamwe bariko bararira bagenda Kenya, abandi bariko barafatirwa za Tanzania bitahana n'amaguru.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe ariko akabashize amezi arenga kuri atandatu zitarataha. Uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya Nakivale babwijwe rya Amerika uko ikibazo cyabo kimeze.
Twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ivuyemo.
Yego.
Ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turi cyane ngaha. Hama ejo bundi muri uku kwezi kwa gatanu mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi corona ngo tugomba gutaha. Tumaze kugenda ntibigeze badupima, basa batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umunsi tubahaye. Ubwo turataha kugegera n'ibyo wagiye uyu munsi asa basinye abantu amaze gusinya ni benshi cyane rwose.
kugeza ko nyota rikina sati cyangwa haba mati yango mu rugire mu rindira mu cyo bajyana barabindiriye twarabu wagumati yango hama rwanda yango azobe ibaga n'icyo ko ari mu rugo cha n'icyo ko ari abasigaye cyangwa cyangwa
Izi mpunzi zongeye zitangariza Ijwi rya Amerika ko zitakigira ayo zikira nayo zimira dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye bingana n'ibiro 30 byonyine nkuko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo ariko ubu amaso akaba yaraziherereye mu kirere
ubwo twari twabijyandaje kuko bavuga ko nta urenza ibiro 30 mu ndege ubwo rero twari twatanze turabigurisha kumaze kubigurisha dusigaranye ibyo bikenya nyine bitegerezwa gutahana ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite turi turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido aba bana baradufashije bakaduhereza amabido tuvoma amasahani ko nyine agasafuri umuntu atekamo nawe urabye ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine
Iki kibazo kemezwa na ambasaderi w'Uburundi muri Uganda Madame Epiphane Kabushemiye Ntamwana ko leta yitaza impamvu ishiramwe byita ku mpunzi HR ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake
byukuri abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka liste y'abantu zitatu mugaba abantu bamaze kugenda ni bake hagiye abantu bake bagiye n'indege hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara ni modoka mugabo naho nyene ntibarabishikako batanguye kubisaba mu 2020 mu kwezi kwa 10 ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe ariko nabandi baguma bifuza gutaha twarigeze kwakira muri mu kwezi kwa 4 abarenga igihumbi mugabo nabandi baguma bavuga ko bashaka gutaha impunzi z'u Burundi nozihanura ntazihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo kandi yuko nishira hamwe z'amakungu rifasha ba impunzi ryo korosha gose rikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashora gushika mu gihugu cy'amavukiro
nahamagaye umuvugizi wa HR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu
UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home
Ati twe nka HR tuzi neza ibyizo mpunzi yandikishije kugira ngo zitahe ku bushake kandi turabyumva Turimo gukorana n'ibiro bya leta ya Uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho. Byaratinze ariko hari icyo turimo gukora. Ntabwo naguha umunsi ntarengwa ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura. Icyo nakubwira nuko nka HR ntabwo turimo gushishikariza impunzi kugira ngo zitahe ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe. Ibyo ari byo byose byatumye gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HR. Ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HR hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi Burundi akaba ari byo gutahuka ku bushake amahoro amaze kuboneka mu gihugu cyakavukire guhabwa ubwenegihugu n'igihugu kiba cyarakirizo mpunzi hamwe no gushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Radio Ijwi rya Amerika makirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi na amakuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.